ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Igisashu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Uyu ni umunsi ubwisanzure bw'itangazamakuru raporo ngaruka mwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka irashyira u Rwanda mu bihugu 40 bya mbere bindiga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Mu Burundi abagore n'abakobwa bahungiye muri komini ya Gitaza baravuga ko bakeneye ifashanyo yihutirwa.
Ndafise ntuntu n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga, ntitugire icyo kwambara, ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi, tugogwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi.
Umwe mu bakenyezi bahunze baturutse ku musozi wa Gabaniro wari dutse kubera inkangu ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa rya hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Ingabo z'Uburusiya zinjiye mu kigo gicumbiswemo n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Bibaye nyuma y'uko ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger busabye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku 1000 kuva muri icyo gihugu. Niger yari ibanye neza na Amerika bafatanyije kurwanya abahungabanya umutekano bahitana abarirwa mu 1000 abandi babarirwa muri za miliyoni bagahunga. Gusa umwaka ushize nyuma y'igirikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu byose byarahindutse. Umwe mu basirikare bakuru ba Amerika utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko ingabo z'Uburusiya zitivanga n'iza Amerika zasanze muri icyo kigo. Yavuze ko zinjiye mu gihangari cyazo ku kibuga cy'indege za gisirikare hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Diori Hamini Iniyame mu murwa mukuru wa Nigeria. Ibyakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya byatumye habaho kwegerana cyane hagati y'izo ngabo n'iza Amerika mu gihe umubano utifashe neza hagati y'ibihugu byombi mu bya diplomasi n'ibya gisirikare. Byatumye kandi hibazwa ku bazasigara bakoresha iby'igisirikare cya Amerika cyahubatse n'ikimara kuhava. Amerika n'inshuti zayo byategetswe gukura ingabo zabyo mu bihugu bimwe byo muri Afurika byagiye bibamo ihirikwa ry'ubutegetsi ababufasha bashaka kwitandukanya na guverinoma za Amerika n'izo bihugu by'Uburayi. Uretse Nigeri, ingabo za Amerika zimaze kuva muri Chad mu minsi mike ishize mu gihe Ubufaransa bwirukanywe muri Mali na Burkina Faso. Ejo kuwa kane Iran yatangaje ibihano ku bantu n'ibigo by'Abanyamerika n'Abongereza ibahura gushyigikira Isiraheli mu ntambara ihanganyemo n'umutwe w'abarwanyi ba Hamas muri Palestina. Ubu butegetsi bwa Kiyisilamu bwanganura n'uka na Isiraheli bwatangaje ibyo bihano mu nyandiko yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu. Iyo nyandiko ivuga ko ibihano byafatiwe Abanyamerika barindwi harimo General Brian P. Fenton, umugaba w'ingabo za Amerika zishinzwe ibikorwa bidasanzwe, na Vice Admiral Brad Cooper wahoze ari umuyobozi wa bataryo ya gatanu y'ingabo zirwanira mu mazi. Abantu n'ibigo byo mu Bwongereza bafatiwe ibihano harimo Minisitiri w'ingabo w'icyo gihugu Grant Shapps, umugaba w'ingabo z'Ubwongereza ishami rishinzwe igenamigambi James Hockenhall n'ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi ziri mu nyanja itukura. Ibihano kandi byafatiwe ibigo bya Lockheed Martin na Chevron byo muri Amerika na bigenzi byabyo byo mu Bwongereza Elbit Systems, Parker, Meggitt na Rafael UK byiganjemo ibikora intwaro cyangwa ikoranabuhanga ry'ibikoresho by'intambara. Iran yavuze ko ibyo bihano birimo gufunga konti z'ibyo bigo n'imirimo yose y'ubucuruzi inyuzwa muri banki zo muri Iran, kuvatira umutungo wabyo muri Iran, kwima viza no kwangira abo bantu bakorana n'ibi bigo kwinjira ku butaka bwa Iran. Inzego z'ubutabera za Iran zahakanye inkuru ya BBC igitangazamakuru cyo mu Bwongereza ivuga ko mu mwaka 2022 ingabo z'icyo gihugu zakoreye umukobwa w'umwangavu ihohotera rishingiye ku gitsina zarangiza zikamwica mu myigaragambyo yabaye muri icyo gihe. Iyo myigaragambyo yatewe n'urupfu rwa Mahsa Amin, umugore w'umukurdi watawe muri yombi kubera kwanga amategeko ya Kiyisilamu ahatira abagore kwipfuka igitambaro mu maso. Mahsa Amin yaje kugwa mu bitaro i Tehran mu buryo burimo urujijo. Nika Shakarami, umukobwa w'imyaka 16 wari muri iyo myigaragambyo yakurikiye urupfu rwa Mahsa Amin yaburiwe irengero tariki 20 z'ukwezi kwa 9. Umurambo we wabonetse hashize icyumweru. Icyo gihe inzego z'ubutegetsi za Iran zavuze ko urupfu rwe ntaho ruhuriye n'imyigaragambyo, ahubwo zivuga ko yiyahuye asimbutse avuye hejuru muri etage. Inkuru ya BBC yasohotse muri iki cyumweru yavuze ko uwo mukobwa yakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina nyuma akicwa n'abasirikare ba Leta ya Iran. inyandiko yashyizwe hagaragara n'inzego z'ubutabera za Iran irimo n'amafoto yahakanye iby'idohohoterwa yemeza ko uwo mukobwa yiyahuye. Yanenze ibyatangajwe na BBC ivuga ko itashingiye ku kuri kandi itabanje kugenzura neza ibyo igiye gutangaza. Mu nyandiko yasohoye ku rubuga rwayo rwa internet, BBC yavuze ko nta kibivugaho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria, ibiro bikuru bya gisirikare byatangaje ko abasirikare babiri bo muri icyo gihugu bazitaba urukiko rwa gisirikare kwisobanura ku rupfu rw'abasivili 85 baguye mu gitero cy'indege y'intambara itagira umupilote. Icyo gitero cyagabwe tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ni rimwe mu makosa akomeye cyane icyo gihugu cyakoze mu bitero bigabwa hakoreshejwe indege za gisirikare. Igisirikare cya Nigeria cyemeye ko iyo drone yarashe ku buryo bw'impanuka umudugudu wo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa leta ya Kaduna. Icyo gihe yahitanye abantu bari mu birori by'idini ya Islam. Igisirikare cya Nigeria kisunga ibitero kigaba gikoresheje indege z'intambara guhangana n'abarwanyi ba Kiislam mu karere k'uburasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu n'amabandi yitwaje intwaro afata abantu bunyago afite indiri mu burengerazuba bushyira amajyaruguru. Bivugwa ko abasirikare bibeshye kuri iryo teraniro ry'abaturage bari mu muhango w'idini bakibwira ko hari udutsiko tw'abanyabyaha. Basabye imbabazi z'iryo kosa. Umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare General Major Eric Edward Buba yavuze ko icyo gitero kitari gikwiriye kuba. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yavuze ko bibabaje kandi ategeka ko haba iperereza ku byabaye.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana kane n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi yasho 12 kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vw.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Duhere kuri inkuru itugezeho muri aka kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20, abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Abarashe icyo gisasu nabo ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere bindi bw'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngaruka mwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters sans frontières. Ku rwego rw'akarere, iyi raporo yerekana ko u Rwanda rwo ruza ku isonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Temistocle Mutijima.
Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF wise itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda ari babategetse mu bya politiki. Ibyo umuryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma ho amanota 7.6%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngaruka mwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo ni by'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma ho imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri Jenoside mu 1994, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka, imikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda iri mwizi nyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika. RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa sikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi. Naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo. Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda, ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nkagira ibyanenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye. Umuryango RSF uvuga ko nyuma yaho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani kw'2017, igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye. Ukavuga ko banyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma, naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba barwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi. Abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi. Mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi. Ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru, ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo. RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga. Urwo nk'uko uyu muryango bivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inozamubano public relations ihemba neza kandi ntigira ingaruka nk'iz'itangazamakuru. Mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije naho byari umwaka ushize, u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere. Tanzania niyo yazamutse imyanya myinshi igera kuri 46, ni nayo gihugu kiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru, aho iri ku mwanya wa 97 ku rwego rw'isi. Uganda niyo ikurikira u Rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru, aho iza ku mwanya w'128 ku rwego rw'isi. Icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya 5 ugereranyije naho cyari muri raporo y'umwaka ushize, mu gihe u Rwanda rwo rwasubiye inyuma ho 13. Kenya iraza ku mwanya w'102, Uburundi ku 108, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iza ku mwanya w'123.
Urakoze Temisto Clemutijima.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 98.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Ligiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu hafi 1,500 muri imyaka 3 ishize. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Ishyirahamwe Ligiteka rikorera i Kampala mu Buganda rivuga ko bitumvikana ingene abantu baguma bicwa mu Burundi uko bukeye uko bwije, bikarangira imyaka 3 iheze abantu hafi 1,500 bamaze kwicwa, ntiyagire n'umwe afatwa ngo yagirizwe ico caha. Ligiteka risigura ko ari ingendo yo kudahana ibyaha no gukingira ikibaba abakekwa ko ubwo bubisha. Muri raporo nshasha ryashize habona rigaruka ku matohoza ryakoze yerekana amazina y'abishwe, aho biciwe abakekwa ko ubwo bwicanyi, baba abo mu nzego za leta canke mu gwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Igice cya mbere cy'iyo raporo kirimo abantu rivuga ko urupfu rwabo rurimo ukuboko kw'inzego za leta. Anshire niko yagize atwara Ligiteka yasiguriye Ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso bashingira ko
kugira ngo leta nimba ishobora kubikorera ko ibikorere ko bitayigoye, hari abantu 247 bishwe n'abakorera ubutegetsi buhari. Mu Burundi hose hariho abantu baca bahamba ivyo biziga bitowe. Byari bonekeje ko novuga ari itegeko ryo baryaratanzwe, aho babonye ikiziga no guca bagihamba, ndetse mbere bafatanije n'igipolisi n'ugwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi. turatanga uburorero kugira ngo dufashe leta nimba ikeneye guhagarika icyo kintu nimba ikeneye kumenya igituma ibyo bintu biba nimba itayifisemwo novuga uruhara nk'uko riyiteka ivyikeka.
Igice cya kabiri cy'iyo raporo kirimo abantu hafi igihumbi n'amajana abiri batowe ibiziga rigiteka rikibaza igituma atamatoza akogwa ngo hatangwe ibihano kandi leta ifise inzego zikwiye zo yakora.
N'abandi bishwe n'abantu batazwi guhamagarira leta yuko yoraba ingene ihagarika ibyo bintu rizokumvikana ko abantu bashika igihumbi n'ijana na 188 bicwa hanyuma leta ikaguma ihari ifise n'abogira amatozi irafise igipolisi yafise abakora mu butungane mugabo imiryango ikaguma yicirwa babo abantu bagatabaza ntihagire ikintu bikorwa.
Umugambi uri ku butegetsi ukomokamo inzego nka zose z'igihugu uriyamiriza amaraporo nk'ayo wita ko ari ay'ibinyoma. Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabitangaje ku ndwi iheze ingozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.
Ahari abantu bagiye kwivugira ikinyoma hariho abantu bwa mbere atanezerwa n'ingene igihugu kimeze hariho bamenye gukamisha intambara bigara bamenye kubona amaraso aseseka ubwo bwa batimana mushobora byose ndetse uvuge gutega basha yuko none imyaka itatu yashobora guhera atabantu bapfuye bareke bavuge abarundi twari abapanze ubu ntuzobwa umunyagihugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nandi bacakubwira ngo ni babandi umwe akubita igihuha.
Rigiteka yerekana ko abishwe bose bazira ivyiyumviro vya politike cane cane abatavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazi na muntu ndetse nabo mu mugambwe uri ku butegetsi batemera ibikorerwa mu gihugu. Yamara umugambwe uri ku butegetsi wowo naho wemera ko hari abantu biyicwa urahakana iyo mvo.
Ikaba n'ubusa batagatifu ntidwa dufite amadosiye abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore kandi bavuga abanga barimo bavuga bapfa amahera abandi bapfa abagore ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubikira ingumu umunyicire umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka inkumu rumonge mwe ngo wahigeze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye.
Abanyamashengero nk'abepiskopi ba Ekleziya Katolika baherutse gutangaza kw'ico cuka kibi kiri mu gihugu kibateye impungenge. Ivyo na Musenyeri Simone Ntamwana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega afatwa nk'umwubahwa mu gihugu avyita ko ari igihugu kitubahiriza amategeko yabishikiririje ku ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye aheruka kuri ha.
Biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa icyo gihe rero akubahwa iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma ntawe ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza.
Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima maze nawe ntiyashima kugira ico abivuze ko twanamurungikiye raporo ya Marantaco yatwishuye. Umugwi w'igihugu rero gateka kazi na muntu nawe nyene nturagira ico uvuze kuri iyo raporo yari igiteka. Uwutwari uwo mugwi CNIDH 6 Vinyine Muraba yatwemereye ko azogira ico ashikirije niyava mu rugendo rw'akazi yatubwiye ko arimwo mu gihugu ca Centrafrique. Iryo shirame ryashize habona iyo raporo yirukanywe mu Burundi inyuma y'intoreka za politike mu mwaka w'2015 yamara ibyegeranyo byaryo byama byisunzwe n'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gihe buba buriko burakora icegeranyo cya buri mwaka cerekana ingene iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kaba kifashe mu gihugu. Pierre Clavin niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika.
Yango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
mwiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika. mu kiganiro cy'abagore mu Burundi abagore n'abakobwa bahungiye muri komine ya Gitaza baravuga ko bakeneye imfashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta inkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezweho na Thierry Vendayishimiye
nkaje wandibunga nta nakatenga ndakuye nta nikintu nakimwe ndarokoye ehe nakatenga nambaye ngira muri akabona abanyakubaho ndarokoka
Uyu numwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komine ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imijyango amajana atanu yahatswe guhitanwa n'isitegurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ryabaye itariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura aha gukorera amosozi kubera gahinda k'ubuzima babayemwo aba ni bamwe muri abo
ndibunga nta nakatenga ndakuye nta nikintu nakimwe ndarokoye ehe nakatenga nambaye ngira muri akabona abanyakubaho ndarokoka none kugaza kubyuba byo n'umunsi banyakubaho muturabe n'ukuri
ndabizwa n'umubabaro ukuntu twabuze ivyacu abo twaziga ibyo dufungura byose haragiye ibi bintu by'inzara n'ibindi bihaye biradutuma tuja mu bindi bintu menga bamwe bamwe menga twokwiyahura ugasanga abana bari kubera kurira mu maso nawe ukaja murira ukabura amahoro
uretse kubura ibifungurwa nibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo Arine Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye
kuva mu gitondo inzamunda sindajya kubera uwo twatizanye isafuriya nyeshoboye kuyimpa isafuriya bisaba umuhishije wundi akaca yakira rero mu gihe atahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamwe hari batarafungura kuva mu gitondo sigende umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyene bigoye
Ikibazo cy'isuku na cyane cyane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze uyu yitanga kakarorero kuko amaze iminsi mu mihango y'abakenyezi
nari mu bihe rero narabudusha gukaba nkabura iki nkahangayika haruha rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turi he none hari icyo ubona mfise ndibukabe urumva rero aho bishitse nkirirwa gukora nige ntibidunya ku mugoroba ntaca niyo gisho gice kimwe nk'abana baramaze kumenya ko bamama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tutubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngaho onye ugasanga nk'umwigeme afite imyaka 17 batahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamara amazi
Amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye ibintu bikunyugwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi ibihumbi bitatu byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo ku bijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya niyo bahunzemwo
ndafise n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugire icyo kwambara ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi tugogwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibendabenda
benshi turyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya ntanikira ngo turyamaho
nk'aba mama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe kumuntu wese twovuma turonka na gahema tukarabaho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu
Hari abamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa amakuru atangwa n'abajeje intwaro nuko kuri uyu wa gatanu igisata cishiramu mpuzamakungu ONI citaye imfungurwa pamu catanze amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 226 ku muryango umwumwe irindi shami rya ONI gitaho agateka k'abana UNICEF naryo ribicishije mu ishiramu ritanga amazi mu mitumba Ahmed ryaratanze indobo, amabido, amasabuni, ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi. Musitaneri wa komine Muhuta Scolastike Niyonsabye arashima kuri iyo mfashanyo imaze kubashikira naho idakwira bose. Atera kama yandi mashirahamwe gutanga ifashanyo na cane cane izerekeye abakenyezi kuko aribo bahanzwe na byinshi.
Abakenyezi bakenera ibikoresho byinshi turavye ibyo abakenyezi bakenera n'ibyo abagabo bakenera. Rero borushirizaho ku bakenyezi bakabafasha haba mu gahuzu haba mu bikoresho. Eka mbere n'udufungurwa kuko urasanga harimo abakenyezi bibungenze usanga bakenera twinshi kubera amagara yabo kurusha abantu b'abagabo.
Ikinda bahunze muri rusangi basaba leta no kwimungwa bagakugwa kuri ayo mashure y'imyuga yo muri Gitaza kubera bashobora gusubira gushikirwa n'isanganya rivuye kubiza. Ni mu gihe iki kibanza barimwo kiri munsi y'ibera barajya Bujumbura Rumonge rizwi nka Enetrua bakikujwe n'imisozi ihanamye iriko amabuye menshi haruguru y'ibarabara hamwe n'ikiyaga Tanganyika kiri munsi y'iryo barabara. Impungenge bafise hanini ziri no kuri kino kiyaga Tanganyika kuko kimaze iminsi naco nyene gituratuza abanyagihugu batari bake baba ku nkengera zaco kikaba giheruka no kwiha inkumbi mu gutwara umwana yaba mu gisagara ca Bujumbura kubera casendanishije mu mihana. Uretse nibyo ababyeyi bamana umutima uhagaze kuko bibaza ku mwanya n'umwanya habashobora kumva inkuru mbi y'umwana yatwawe n'ingona canke na Tanganyika. Ndikumana Adrienne avuga ko bagerageza kuguma aba batunze naho bitaborohera
kuko ubona kujugumba nkuko bakivuze aha nta gusamara tuguma twiruka kuko ingona zishobora kubafata cyangwa imvubu ikabafata tuguma twiruka ubwiza umwana uramubuze waza ngo arekara kintu ugasanga yahise kugabanya wibaza ngo ari mu bandi ku buryo bwinshi ukigasanga yahise.
Aba bakenyezi basaba amashirahamwe y'abakenyezi bagenzi babo gushira inguvu hamwe bakabafasha.
Amashirahamwe y'abakenyezi nayo turashaka nk'abakenyezi bazi yuko umubyeyi bagenzi bacu bagogwa n'utuntu twishye n'ukuri batwiteho mu bintu nyene bazi ko nabonyene bakenera mu buzima bwa minsi yose n'uko turashaka ko batwiteho kandi bakatuba hafi umwanya munini n'amakungu yabonye bijya bintu ko yotwitaho cyane.
Ibiza bituruka kwihindagurika ry'ibihe bimaze konona ibitari bike mu gihugu cy'u Burundi na cane cane muri iyi myaka itanu iheze. Mu kwa gatanu k'umwaka uheze ishirahamwe mpuzamakungoni ryarerekanye ko ibihumbi icumi by'abanyagihugu bari bamaze guta izabo kubera imyuzurira y'imvura. Indwara zituruka ku isuku rike nk'ikiza cya korera cyama kibonekeje mu bibanza baba bahungiyemo. Ingaruka zikomeye kandi ziribonekeza ku bakenyezi kuruta ku bagabo.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka barashe icyo gisasu ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngaruka mwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka. Mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka rirahamagarira leta gukora nyete zimbitse ku bwicanyi rivuga ku bwahitanye abantu 1500 muri imyaka itatishize. Aha rero niho dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukunzi w'impyisi n'ibirya mbere. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Fureja mahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntasho ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu. Mudenderwa mudenderi
agashari shari kashira ngo kamazimaka no